Ingino, ingino kwira jo inzamba.
Kilo kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, eka nayo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu, kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Murakoze kuba muri benshi muri kumakurikirana radio inzamba gateka kawe kaze muri kino kigano cy'inkino mu gamushikizwa na Desire Atungimana kuri mikomenga bw'ivyuma inosa ku bw'Imana. Muti mwalategori yiki turabwire ibijanye n'umupira w'amaguru mu Burundi, tubabwire uko mu bihugu vya Buraya habaye amahiganwa, tubabwire kandi yuko nitombora ryaraye ribaye kubagize kongeneye imigwi zo kurikirana nyene izokina muri Ligue des Champions muri Ligue Europa. Turaza kubigaruka ko ahanini tubabwira ko mu Burundi kandi habaye ihiganwa rya gusiganwa n'amagare aho barondera abantu bafise impano kuri urwo rukino. Byose ni mu kino kiganiro.
C'est pas gentil, façon comme ça. Ta façon d'aimer doudoué, c'est pas joli, c'est pas gentil, vraiment pas dit. Ta façon d'aimer chérie est jaloux, 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 t'es trop jalouse. Tu vois même devant les gens, tu perds la tête. C'est pas gentil, oh ma belle. Parfois même devant nos invités, tu perds la tête. C'est pas gentil.
Duherero mu mupira w'amaguru mu gihugu cyacu cy'u Burundi, tubabwira ko ku munsi wa gatatu ku munsi w'Imana bariko barakina inkino zo kundwi igiriya ya 14, no kuvuga ko hasigaye urukino rumwe gusa. Igice cya mbere cy'ikino kikaba kirangiye kiretse ku migwi ya Message Ngozi n'umugwi wa Musongati yari yaserukiye u Burundi mu nkino za Afrika. Ibyo rero turahava tubigaruka ko turababwira ido n'ido ngene batsindanye, tubabwire n'ingene basumbasumbanya kugeza uno munsi aho umugwi wa Aigle Noir, migwi ya Olympic Star iri kwerekana yuko muri uno mwaka ifise ikibanza kimeze neza. Reka rero tubabwire ko kuri uyu ndwi igira ya 14 umugwi wa Rukinzo wanganije na Les Elephants igitsindo kimwe ku kindi. Umumenyereza wa Rukinzo akaba avuga ati twashaka amanota atatu turayabura kubera imigwi iri mewe nabi cyane nka za Elephants usanga ziza zita ugasanga mbere zirarusema batari bayiteze. Akavuga ati rero ntacu bagiye kubandanya barondera atari ko ihiganwa riragoye no kuza bararaba ko nta mugwi n'umwe ugufata minenerwe. Aigle Noir nayo nyene yanganije na Kayanza United, imigwi myinshi yaranganije iyindi yanganije n'Ibitaro inganya na Burundi Sport Dynamic, Royal de Moranvia yanganije na Olympic Star, iyindi migwi yanganije ni Olympic Star Atletico Olympic inganya na Muzinga. Murumva rero ko muri ino ndwi igiri ya 14 hinjira izindi bike cyane kuko tugiye kuraba inkino zibiri zitatu zine zitanu banganije kandi harimo zitatu banganye ubusa ku busa. Murumva ko hinjira izindi bike cyane naho umugwe wa Bujumbura City ukina na Musongati habonetse izindi bitandatu kuko Musongati yatsinze Bujumbura City izindi bine kuri bibiri, hanyuma Bumamuru itsinda Flambeau du Centre izindi bibiri kuri kimwe, nayo Message Ngozi ya Real Interstar mu kwitsinda igitsindo kimwe ku busa. Muri iki higanwa rero ry'u Burundi mu mupira w'amaguru nkuko nababwiye hasigaye umunsi umwe gusa ngo igice cya mbere cy'higanwa kirangire cyo bita faza rero muri mu Gifaransa. Olympic Star ya hari ya Nyimuyinga iri mu cyondo cya mbere inganya amanota na Aigle Noir zifite amanota 28, Flambeau du Centre ifite 23 inganya na Rukinzo ifite ari kazanzwe na cy'agatanu n'amanota 22, Burundi Sport Dynamic ifite 21, Umusonga ati 20, Message 20. Iyi migwi rero ifite inkino zibiri zikirarane mwazi ko hari mu nkino za Afrika aho yose yamaze gusezera. Hakurikira umugwi wa Bujumbura City weekend ufite amanota 19, umugwi 10 Interstar ufite 18, Royal Muramvya ufite 17, ni ya 11 Nganya ya 12 Nganya ya 13 arizo Bumamuru na Kayanza United, Atletico Olympic ufite 18, Les Elephants ya 15 ufite 13. Mu kibanza cya nyuma hari umugwi w'igisirikare Muzinga n'amanota 7, uwo mugwi rero ukaba ari ufundikira kandi utagiye kwisubira ko biraboneka ko bizo kugora cyane gose kuko ugiye kuraba kugira ushikire umugwi wa 13 udakoroka chicharo cha kabiri ubusumye munota 10 nuko vinkino zitoza sindwa na rimwe inkino nyinshi naho asika inkino zitari nke bironeka ko muzinga iri kwitwara nabi itagihindutse irashobora gusora mu chicharo cha kabiri kuko niyo yarivuye cyo kimwe no mu gwembere wa reserva nawo nyene ufite igihano cha 15 imigwire yo kwari ibiri ivuye mu chicharo cha kabiri biraboneka batakigwa kinini ya cyose yahakuye ariko ngira mu chicharo cha kabiri ciganwa izoheza isubireko tubabwirirewe ko mu gihugu cy'u Rwanda ariko arabe inkino za Sekafa zihuza abana bakiri bato imyaka 10 idashika imyaka 17 muri iyo higanwa rero ryateza gutangwa ku munsi wa gatandatu ntijyabaye gitangura kuko ryaciye gimurirwa ku munsi w'Imana bivuye ku bintu bitari bike nk'umugwi wa Sudani yo mu manuko basanze barenza imyaka no kuvuga ko muri kino gihe rero batakivyihanganira na gatoya basanze rengo bakinyi bane barenza imyaka hanyuma ugorukino rero bacabagwibara umugwa Sudani babara usezereye bagiye mu byo kuraba covid naho basanga hamwe hamwe harimo utubazo niko rero gufata umunsi wa mbere barawihindura bawushira ku munsi w'Imana aho Ethiopia na Kenya zanganije uno munsi hakabateganijwe urukino ruza guhuza umugwa Rwanda ukina na Tanzania mbere y'urukino rwatanguye umaze iminota 30 ruriko ruraba murumva rero ko izo inkino z'abana bakiri bato Burundi ntibwashije kwitabira iryo higanwa hari hitabiriye ibihugu indwi ari yo Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, Sudani ya mumanuko, umugwi wa Uganda, umugwi wa Eritrea ariko rero umugwi wa Sudani mumanuka namaze kubabwira ko amaze kuva muri iyo higanwa hasigaye imigwi itandatu niriko irahiganwa naho abarundi batitabira iyo higanwa ariko twarabonye yuko hariho abahagarikizi bo mu gihugu cy'u Burundi bashe kuza muri iyo higanwa higanwa mpuza makungu ya kano karere icyiza gusa kibonekeza nuko ibijanye no gupima abana bakoresha bita MRI bakaraba yuko naho burengeje umunsi umwe barabibona birafasha cyane gose mu nkino za Afrika z'abana badashikana imyaka 17-20 no kuduga nta muntu abakibesha imyaka mwatwara amahiganwa badashikana imyaka 20 badashikana imyaka 23 ico bita Olympic abo bose rero baba ariko baratangira umwana yakinye iyo higanwa kiri muto akaduga aba muri cyo cicaro baramupimye babonye akimeze neza bimwe by'ukubesha imyaka biba bitanguye gutagaciro ni kintu cyiza cyane rero cyo gutangura kuvuga ukuri hakiri kare kandi abarongo ya federasiyo kuko bakabishyiramo ishaka bagapima abana bakerekana ko atabeshi burimo kuko naho basanga ari umwe wenyine arengeje ekipe bayihana yose murumva ko babiteye isoni ko ni igihugu kirungika abana gukina bakabaha byangombwa bitanzwe na leta tibakwije iyo myaka bashikaho bakinye bakabapima akoresheje ubuhinga bwa none bagasanga abo bana barengeje imyaka bagaca babwira igihugu akira abana banyu mwarabeshe musanzwe baba bana baba leta bose bababeshe murumva ko ibintu babiteye isoni aricyo gituma muri kino gihe FIFA yabikariye gose urengeje imyaka naho barumwe mu kipe iyo kipe bareza baga igahabwa ibihano yose nuko rero iyo higanwa ikaba ariko rabera kuri stade Umuganda irubavu abandi bita igisenyi nizo nkino zose zibera zo kugaruka rudashika imyaka 17 niko kazoza kakano karere mu myaka mike niwe muzosanga ariko baratumwa kubakinira imigwi serukira bihugu
marafiki wanaki nikijaliwa wenye wawataki roho zitawa vimba aliyenipa mimi ni mumba chukia nini ukiniona unanuna kwa nini we amani na wewe na wewe unaubaya na mimi we nyache 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 nishi nyache nilecha
reka rero tukubitire hakurya y'amazi mu bihugu bya Burundi tubabwira ko ryahiganwa rikundwa cyane rya Ligue des Champions habaye itombora uno munsi saa 6:00 hariho habitombora rero iyo tombora ikaba yatanze ibi bikurikira itombora yabereye mu gihugu cy'u Busuwisi hariya ku cicaro cya UEFA niho habereye iyo tombora tukabwira rero yuko umugwi wa Borussia Mönchengladbach uzokina n'umugwi wa Manchester City nikuvuga abana badagi bazohura na Bongereza Lazio Roma izohura na Bayern Dominic nikuvuga abataliano n'abadagi Atletico do Madrid ya muri Espagne izokina n'umugwi wa Chelsea yo mu Bwongereza Las Vegas mu Budagi kine na Liverpool yo mu Bwongereza FC Porto ya hariya mu gihugu cha Portugal izokina n'umugwi wa Juventus do Turin FC Barcelona izotana mu kwa na Paris Saint-Germain mu numva ko rukino rukomeye cyane Espagne no Faransa FC Sevilla yo mu muri Espagne nayo nyine izokina na Borussia Dortmund yo mu gihugu cha Budagi mbere iherutse kwirukana umenyereza wa Borussia Favre bamwirukanye umenyereza haramenyereza umugwi wa Nice aja muri Dortmund muri Dortmund bamaze kumusezerera Atalanta Bergamo nayo kazokwakina umugwi wa Real Madrid tugiye kuraba rino tombora ryabaye twovuga yuko imigwi ikomakomeye isaniyo yagize atangorane yagize mu matombora ariko tugiye kuraba FC Barcelona na Paris Saint-Germain niyo migwi tubona ikomeye mugabo muri no misi uvuze ko Paris Barcelona ikomeye ko barimo kwihenda kuko umugwi uracirondeza n'umugwi ukina umupira bayabaye cyane akagipe kariko kose karayuririra ko nkuko tuzakubibona mu higanwa ariko Paris Saint-Germain nayo nyene turabyirukana yakinye na Lyon ku munsi wejo nayo nyene tuzakubibona ko n'ukino bayabaye tugasanga rero umugwi wa Paris Saint-Germain na Barcelona ku rupapuro niyo migwi iboneka ko ikomeye igiye guhura nayo ubundi ugiye kuraba usanga imigwi myinshi isa nuko yatomboye neza ikindi twobona nuko muri no Ligue des Champions harimo imigwi myinshi yo mu gihugu c'Ubudagi Ubudagi bufise imigwi ine muri gice cy'umunani gice cya nyuma cyerekana ko Ubudagi bufashe neza cyane gose mu higanwa kandi ugiye no kurahiganwa cy'Ubudagi koko muri no misi bagerekana kuri Canal urabona ko ari higanwa rikomeye cyane turabona rero ko harimo imigwi nka Borussia Mönchengladbach harimo umugwi wa Las Vegas harimo umugwi wa Borussia Dortmund akaba n'umugwi wa Bayern Dominic imigwi ine ivuye mu gihugu kimwe murumva ko ari myinshi mu Bwongereza harimo Man City harimo umugwi wa Chelsea hakabamo n'umugwi wa Liverpool imigwi itatu nibaza ko ari ibihugu bifite imigwi myinshi cyane muri no higanwa ugiye kuraba ingene bazoza barahura kuko mu Portugal hari umugwi umwe wa FC Porto mu France hari umugwi umwe wa Paris Saint-Germain muri Espagne hari imigwi itatu Sevilla Barcelona Real Madrid hanyuma mu Taliano hari yo umugwi wa Lazio Roma hakaba Juventus hakaba na Atalanta mugiye kuraba rero dusanga Ubudagi ufise imigwi ine Ubwongereza itatu Espagne itatu Ubutaliano itatu murumva ko hari ibihugu byihariye koko iri higanwa tukaje dusanga rero n'ibihugu bito bito tukaje dusangamo Paris Saint-Germain mu France cyo kimwe n'umugwa FC Porto hariya muri Portugal murumva rero ko ugiye kuraba Ligue des Champions iharijwe n'imigwi ikomakomeye y'amahiganwa akomakomeye muri y'amahiganwa atanu dukunze kubabwira niho usangamo imigwi yose ikomaye ihuriye muri iryo higanwa kandi mu gice cy'umunani gishyira cya nyuma kirazira yuko imigwi iva mu gihugu kimwe ihurira mu itsinda ihura mu gice cy'umunani ariko mu gice cya kane nta na kimwe kizira yuko bashobora gutana mu mitwe ugasanga Manchester United iriko Manchester City murantunga ugasanga kwira cakirana na Liverpool za Manchester United byo byo turaza kubigaruka ko nitwashika muri Ligue Europa nuko rero murabyumvise abakunzi b'iyo migwi uko izohura n'inkino zizoba mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka ugiye gutangura
Punja mifupa kama meno iko Up and away we go And spend all my money on you baby Cause I can't take it with
Dakar rero tuje muri Ligue Europa kubona ho nyene itombora ryarabaye umugwi wa Wolfsburg hari mu budagi zo kina Tottenham yo mu gihugu c'Ubwongereza umugwi wa Young Boys Bern wari mu Swiss zo kina na Bayern Leverkusen yo mu budagi umva ko badagi no muri Ligue Europa bafise imigwi hanyuma Benfica Lisbon zo kwakira Arsenal mirewe nabi cyane nkuko tuza kubigaruka ko mihiganwa Slavia Prague zo kina na Leicester yo mu Bwongereza Real Sociedad ikine na Manchester United Manchester United murazi uko yahiriye muri Ligue des Champions iyo uhejeje n'umukino cyangwa gatatu ucokorokera muri Ligue Europa ukagenda kugwarizayo aho ubize ko ishobora kugira icishitse ko kuko naho nyene harimo imigwi tubona imeze neza umugwi wa Royal Antwerp hari mu Bubiligi uzokina na Glasgow Rangers yo muri Ecosse hanyuma Salzburg yo muri Autriche uzokina na Villarreal yo mu gihugu cya Espagne umugwi wa Braga ni hari ya mu gihugu cya Espagne uzokina na Roma yo mu Taliano Etoile Rouge de Belgrade yakira umugwi wa Milan mu gihugu c'Ubutaliano umugwi wa Krasnodar uzokina n'umugwi wa Dinamo de Zagreb hanyuma Olympiakos ikina na PSV Eindhoven niyo mu Holland ikina niyo mu gihugu c'Ubugiriki umugwi wa Lille mu France uzokina na Ajax d'Amsterdam muri Holland hanyuma Dinamo Kiev ikina na Club Brugge yo mu Bubiligi Grenade muri Espagne ikina na Napoli yo mu gihugu ni Grenade yo muri Espagne zokina na Napoli yo mu Butaliano, umugwi wa Shakhtar Donetsk hariya muri Ukraine zokina na Maccabi Tel Aviv muri Israel, hanyuma Molde nayo ikine na Hoffenheim. Iyo ni ko rero mu gice cha 16 gishiri cha nyuma imigwi izohura, mukomba ko hari imigwi zari Olympiacos, imigwi ya Krasnodar, imigwi ya Manchester United yari mu cicaro yari muri Ligue des Champions yamaze kuja muri Ligue Europa kubera yatahukanye ikibanza cha gatatu. Wanao tunyaru ketuwa vgira mahiga nungatando kanyo mwigu vya ura ingene vya genze muhera zino nduimu Faransa Saint Etienne yangani jana anje uvusa kubundi Marseille itinda Monaco vitindo vili kuri chimge Lens itindo kwa mhera na Montpellier vita tukuri vili Nice itindo kwa mhera na Rennes vitindo kime kubusa Strasbourg nganya na Metz vili kuri vili Lorient itinda Nime vita tukubusa Nantes na Dijon wangani jitindo kime kuchindi Brest itinda umugu wa Rennes vitindo vili kuri chimge Lille itinda Bordeaux vitindo vili kuri chimge Muruke na Guadigui tezwe chane Paris Saint Germain kuchibuga chayo yatsinzwe n'umugu wa Lyon igitsinda kimwe ku busa, hanyuma Lyon icitakaza ikibanza cya mbere kuko ikibanza cya mbere muri kino gihe kirimo umugwi wa Lille ukabunganya amanota na Lyon 29, Marseille kaza mu kanza cya gatatu murantunga, Paris Saint-Germain kaza mu kanza cya gatatu mata 28, Marseille kaza mu kanza cya kane mata 27, n'inkino zibiri zikirarane iditsinze kugira mata 33 mu gihe wa mbere afise amanota 29, umva ko umugwi wa Marseille uhagaze neza uri mu kanza cya kane ariko n'inkino zibiri zikirarane, hanyuma mu kanza cya gatanu akaba Montpellier ifise amanota 23.
Ndako nijuru wabari wona Naona masiste maguma kinwa Awa Babiloni boba kina wanungu mpira
Siste masiste maguma kinwa hoste Awa Babiloni boba kina wanungu mpira
Mu gihugu cha Espagne umugwi wa Valladolid watsinze Osasuna bitindo bitatu kuri bibiri, Valence inganya na Athletic Bilbao bibiri kubindi, Getafe yatsindwa mpira na Sevilla kimwe kubusa, Huesca itsindwa itsinda umugwi wa Deportivo Alaves kimwe kubusa, Real Madrid iriko iratora kajisho muri no misi imbere imeze neza ugiye kubiraba yatsinze umugwi wa Atletico de Madrid bitindo bibiri kubusa, yari derby y'i Madrid rero Real Madrid ya Zidane akaba yarerekanye uko iyo Zidane ageze mu bihe bigoye cyane aca mbere atangura kwereka bavuga ati harageze ko hava ko abona tawundi mumenyereza bafise amusumba Real Madrid rero yamanya kanyari gabo iyo bimeze nabi iramutse ivyutse ivyuka ya ivyuka yirahira imigwi yose bahuye Real Sociedad yanganije na Eibar kime kukindi Betis Sevilla inganya na Villarreal kime kukindi Elche yatsindiye muhira na Granada kitsinda kime kubusa Barcelona itsinda mu gwa Levante wo mu kiyonda cha 18 bigoranye cyane gose gisenda cha tsinyi na Lionel Messi umugwi wa Barcelona rero uracumbagira cyane gose cyo kuramwe ne bakina kuri no musazi neza ijoro umugwi wa Celta Vigo ukaza kwakira Cadix muri Espagne rero umugwi mu kiyonda cha mbere ni umugwi wa Real Sociedad ni ufite kiyonda cha mbere 26 unganya na Atletico de Madrid 26 Real Madrid 23 Villarreal 22 kibanza cha gatanu kimwe Sevilla 19 Cadix ifite 18 umugwi w'indwi ni Granada ifite 18 Barcelona ifite 18 n'amanota 17 murumva yuko igeze kure cyane ariko irafite urukino rw'ikirarane. Reka tukwitire mu gihugu cy'Ubudagi, mu gihugu cy'Ubudagi rero twababwira yuko ku nkino zabaye mu mpera y'inondwe ku munsi wa gatanu umugwi wa Wolfsburg watsinze umugwi wa Eintracht Frankfurt bitsinda biri kuri kimwe, Dortmund itsindirwa mpera n'umugwi wa Stuttgart bitsinda bitanu kuri kimwe. Ibitsinda bitanu kuri kimwe rero biri mu byatumye Lucien Favre yahora amenyeza Dortmund yirukanwa kubona Dortmund muhira ku kibuga cyayo itsindwa na Stuttgart ibitsinda bitanu kuri kimwe ngo ni igitutsi gikomeye cyane umumenyereza rero bakaba batamwihanganiye umugwi we uri karifye muri Ligue des Champions gice cy'8 gishyize cya nyuma acari mu kibuga mu bibanza bitatu bya mbere ariko bavuga bati n'agasuzuguro gutsindwa na Stuttgart ku kibuga cyabo bavuga bati hariho na byinshi atumvikana n'abarongozi w'uwo mugwi cyagiye gukurikira rero no kumusezerera umenyereza hoze amenyereza umugwi wa Nice mu gihugu cy'Ubufaransa muri kino gihe rero murumva ko ari muri chômage kuko yaraye asezerewe n'umugwi wa Dortmund. Fribourg yatsinze umugwi wa Amin Bilser bitindo bibiri kuri kimwe bibiri kubusa. Las Big itsinze umugwi wa Werder Bremen bibiri kubusa. Mayence yatsinzwe mena na Cologne kimwe kubusa. Mönchengladbach na Hertha Berlin kimwe kukindi. Umugwi wa Union de Berlin waratangaje abantu gose gose cyane ariko kina na Bayern Dominique ni mibi yose y'i Berlin. Murantunga n'umugwi wa Berlin n'umugwi wa Munich. Union de Berlin rero niyo yatangwe no kuronka igitsindo iraronka n'ubundi buryo bwo gutsinda biranka ariko umugwi wa Bayern uza kugombora na Lewandowski kugitsindo kuri passe nziza cyane yarahawe n'umukinyi mugenzi we Kingsley Coman yamaka mu gihugu cy'u Faransa. Umugwi wa Bayern Munich ubona kunganya nawe ndi hoho wari wamaze gutakaza kano kino barasumbijwe kuko bimwe bigaragara n'umugwi utakomeye kandi utanizi nafise mu gihugu cy'Ubudagi. Wolfsburg nayo yanganije na Schalke 04 bibiri kuri bibiri. Leverkusen irahira umugwi wa Hoffenheim kutsinda ibitsindo bine kuri kimwe. Nuko byifashe mu Budagi rero tukabwira yuko umugwi uri mu kibanza ca mbere no musi ni umugwi wa Leverkusen murantunga. Leverkusen mu kibanza ca mbere 85 ukurikirwa na Bayern Dominique 28, Las Big 28, Wolfsburg 21, kibanza ca gatanu Dortmund 19. Murumva yuko ari naco catumye Lucien Favre bamubwira ati fata inzira ikujyana kuba mu kibanza ca gatanu aho tukiri kure naho higanwa ari kiri kure ntibiduha agaciro. Ekubona ho dukubitira mu gihugu cy'Ubutaliyano. Mu gihugu cy'Ubutaliyano umugwi wa Sassuolo watsinze Benevente igitsindo kimwe ku busa. Crotone irahira Spezia mu kwitsinda ibitsindo bine kuri kimwe. Torino itsindirwa mpera na Udinese bitatu kuri bibiri. Lazio Roma itsindirwa mpera na Hellas Verona bibiri kuri kimwe. Cagliari yatsindiwe muhira na Inter de Milan bitsindo bitatu kuri kimwe. Napoli itsinda Sampdoria ibitsindo bibiri kuri kimwe. Atalanta yatsinze Fiorentina yorohewe ibitsindo bitatu ku busa. Umugwi wa Bologna ukaba watsindiwe muhira na AS Roma ibitsindo bitanu kuri kimwe. Genoa itsindirwa muhira na Juventus do Turin bitatu kuri kimwe, harimo penalti zibiri za Cristiano Ronaldo. Hanyuma Milan ikaba yanganije na Parma ibitsindo bibiri ku bindi. Mu Butaliyano rero kugeza uno munsi tukobabwira yuko umugwi wa Milan niwo ukiri mu kibanza ca mbere mu gihe higanwa ry'Ubutaliyano. Ihiganwa rero kugeza uno munsi giye kuraba bigoye kumenya uzoritahukana na rirya. Hari imigwi imwe imwe ikomakomeye nka za Juventus zagiye gutangura nabi ariko ziriko ziraza kuko Mirase ni ya mbere n'amata 47 yakorirwa na Inter 88, Napoli 83, Juventus na kane 83. Mu kibanza ca gatanu kabamwo umugwi wa Sassuolo n'amanota 22. Reka rero turangiriza mu gihugu cy'Ubwongereza tubabwira ingene bari byifashe muri no weekend, aho umugwi wa Leeds United watsindiwe muhira na West Ham United itsindo bibiri kuri kimwe. Southampton itsindwa na Aston Villa itsindo kimwe ku busa. Newcastle United itsinda West Brom Albion itsindo bibiri kuri kimwe. Manchester United na Man City ntacavuyemwo, abantu benshi bari biteze ko goruka inoza gukomereza kuvanwa n'ibitsindo byinshi ariko siko byagenze. Umugwi wa Man City ukaba utashoboye gutsindira Manchester United muhira kuko iyo migwi yose yanganije ubusa ku bundi. Everton yatsinze Chelsea igitsindo kimwe ku busa. Murantunga mikro yarigoranye gatoya. Southampton yatsinze umugwi wa Sheffield United ibitsindo bitatu ku busa. Umugwi wa Crystal Palace na Tottenham igitsindo kimwe ku busa. Tottenham ya Mourinho yatangiye kwinjira bayigomboye biranka ko ari igitsindo cya kabiri. Hagati ya Fulham na Liverpool ku kino gwabaye ku munsi wejo, Liverpool mu gice cya mbere yoshimira Imana ko yatsinzwe igitsindo kimwe cyonyine kuko Liverpool Fulham ariko umugwi wa Fulham ariko urasumbya Liverpool umwe bikomeye cyane. Ariko umugwi wa Liverpool wo mu mpera z'igice cya mbere no mu gice cya kabiri warerekanye ko ari wa mugwi ukomeye naho utashe gutonka intsinzi. Urukino rwagwarangiye ari igitsindo kimwe ku kindi, urukino rutaryoheye umumenyereza Jurgen Klopp kuko yifuza amanota hasi hejuru. Leicester nayo irahiye Brighton ibitsindo bitatu ku busa. Mugihe Arsenal muhira yatsinzwe n'umugwi wa Burnley ibitsindo kimwe ku busa. Umugwi wa Arsenal rero aho ugeze uno munsi tuhava tubabwira ikibanza ugezemwo, ni ikibanza kibi cyane rwose, ikibanza cyerekana ko umugwi wa Arsenal Arsenale uriko urasana ugenda kure cyane ntawe nabizi ko umumenyereza Arteta azohava agumana ikibanza cyo kumenyereza uwo mugwi kuko aho Arsenal igeze naho umwansa ashaka nabwira rero ko Tottenham ariyo ya mbere manota 25 inganya na Liverpool 25 Leicester 28 Southampton 23 Chelsea 22 iyo niyo 5 ya mbere nuko niko ndabibabwira rero Man City ni kibanza cy'icenda ifisa manota 19 ariko ikagira urukino rw'ikirarane irutsinze igira 22 ikadoka mu kibanza cya 5 tukabwira ko Arsenal yoyo igereye mu kibanza cya 15 ifisa manota 13 icyo kibanza rero hari hehe imyaka 45 Arsenal itagiye mu kibanza nk'icyo onye nyuma y'inkino 12 ziheze mu Bwongereza Arsenal yaheruka kujya mu kibanza cya 15 mu nkino mwe nizo harahize imyaka 45 abazi biharo ni maharure muza gusanga mu mwaka wa 1975 niho Arsenal yaheruka icyo kibanza bamaze gukina inkino zishika 12 mwumve rero aho uwo mugwi ugeze uno munsi usubiye inyuma imyaka 45 uwo mugwi rero urababaza abantu benshi cyane cyane abakunzi bawo kuko abakinyi barabafite mugabo Arteta umugwi wa mutaye kwa amazi nta ubizi mbere yuko irihiganwa iki gice cyambere cyikanwa zokimara kuko mu minsi mike yihagiye kuza inkino zikomeye cyane guhera kuri na herezi kimwe bita Boxing Day aho imigwi myinshi itakariza amanota abandanya atakara rero kuri Arsenal mushaka no kwisanga ari mubanza by'abakorokera mu cyiciro cya kabiri n'icyo kituma rero banye no mugwi badagarutse vuba umugwi biraboneka yuko ofisi ibazo bikomeye cyane mu gihe abantu benshi batangiye kwibaza ati Mourinho yatwaye igikombe muri Manchester United agatwara igikombe muri Chelsea agatwara ibikombe muri za Inter agatwara ibikombe muri za Real Madrid ati umwaka iyo bagomba herereza igikombe Tottenham imaze imyaka n'imyaka itagikora mu ntoke byakirenga 50 akora igikombe mu ntoke bakibaza bati umwaka n'uwiwe nta ubizi mu Bwongereza biragoye kuko za Liverpool za Leicester za Chelsea ziri hafi cyane nta wosika bwose rero ngo Tottenham umwaka yatwara igikombe mugabo iri mu migwi ihabwa amahirwe reka rero bakunze bakina ikiganiro ndabashimire cyane mwari kubona Dizira Tunyimana kuri mikoro mu ngabwe ivyoma inosa ku bw'Imana twese tubabwiye tuti kumana ibiganiro vya radio Izamba agateka ka
Yingino kwira jo Izamba
kiganiro gicijya nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana.